Timoteyo wa kabiri ikigabane cya gatatu. Ariko umenye ko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, intashima, abanegura iby'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, baremenanya, batigarura, inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abibyimbya, bakunda ibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwabo. Abameze batyo bamubatera ibituma, kuko muri bo harimo abagabo banyegetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'ukwifuza k'uburyo bwinshi, bama biga ariko ntabwo bashobora gushyitsa ku kumenya ukuri. Nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Abo nabo bononekaye ubwenge, babaye abahome ku kwizera. Mugabo ntibazoshobora kurengaho, kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nk'uko bwa babandi bwagaragaye. Ariko wowe wakurikiye neza ukwigisha kwanje, ingeso, imigabo, ukwizera, kutarambirwa, urukundo, ukwihangana, guhamwa n'imibabaro, nk'ivyambereye ko muri Antiyokiya, Ikoniyo n'i Lusitira, ivyo nihanganiye vyose mpamwa, kandi vyose umwami wacu arabingize. Bera bagomba bose kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu, bazohamwa. Ariko abantu babi bo n'abahumbuzi bazorushiriza kuba babi, bazimiza bakazimizwa. Ariko wowe ugume mu vyo wize, ukavyizezwa kuko uza bakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ivyanditswe vyera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ivyanditswe vyose vyahometswe n'Imana kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitse afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa cyiza cyose.